coco, 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 Nike is some bang cause oh Azum magic is out Nike is some more wala Azum who ne watch it Nike is some bang cause oh Coco 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 cause Coco 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 cause Coco 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 Coco
Aja Fatima Aja Samira Aja Memuna Aja Latifa
Got your waist across for Allah. You carry past your mother. You dey beat me past your watch. You beat me past your shit. Can't give me doko doko.
Coco, 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 coco,
coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, coco, Azum magic is out.